ijwi rya Amerika ribandanyije kubashikiriza ibiganiro byavyo mu gitondo. Abaduteza amatwi mu gitangura kutwumva, namwe mwese mwatanguye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka, turabahaye ikaze mu biganiro vyacu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka yoboye ibiganiro vyo kuri Nosaha. Uyu munsi ni kwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inyuma yaho turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'Abarundi. Umucamanza wa sentare y'ikirenga mu Rwanda yemeje ko ikirego cha Maître Richard Mugisha n'abamwunganira gifise ishingiro. Mu mpera z'umwaka uheze w'2018 niho Maître Mugisha yaregeye zimwe mu ngingo z'amategeko zigaragara mu gitabo gishasha cy'amategeko aha n'ivyaha mu Rwanda cyasohotse mu mwaka uheze. Avuga ko izo ngingo zinyuranye n'ibwirizwa shingiro kuko zibangamiye ubwisanzure bw'itangazamakuru n'umuryango nyarwanda muri rusange. Asaba kuzikura ku rutonde rw'ingingo z'amategeko aha n'ivyaha mu Rwanda. Menyesha makuru w'ishwi rya Amerika Eric Bagirubusa adufite inkuru irambuye, tumutega amatwi.
Ingingo z'amategeko esheshatu zigaragara mu gitabo gishya cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda nizo umunyamategeko Richard Mugisha asaba urukiko rw'ikirenga kuzivana ku rutonde rw'izindi ngingo kuko ngo zinyuranije n'ibiteganywa n'itegeko nshinga risumba yandi. Izo ni 136, 138, 139, 154, 233 na 236. Izo ngingo ziri mu byiciro bibiri zihana icyaha cyo gusebanya cyane ku bategetsi bakuru harimo n'umukuru w'igihugu, gusebya imihango y'idini n'izihana ibyaha by'ubusambanyi kuri umwe mu bashakanye. Kuzirebana n'itangazamakuru Maître Mugisha watanze ikirego asaba ko zivanwa mu gitabo cy'amategeko ahana, akavuga ko asanga byabangamira ubwisanzure bw'itangazamakuru. Zirimo izikumira itangazamakuru gushushanya abanyapolitiki n'abandi bashinzwe imirimo batorewe. Maître Specioza Kabibi uhagarariye leta muri urubanza we agasanga Maître Mugisha atagaragaza inyungu ku giti cye zamuteye gutanga ikirego cyangwa ngo agaragaze niba yaba yarakoze icyaha akagongana n'izo ngingo z'amategeko, agahera hazamura inzitizi zo kutanga akiri iki kirego. Maître Mugisha we akavuga ko afite uruhare nk'umunyamategeko mu ishyirwaho ry'amategeko anogeye abanyarwanda kandi atanyuranije n'itegeko nshinga. Agasobanura ko bitaba ngombwa gutegereza ko hakorwa icyaha ngo abone gutanga ikirego, atagomba kurebera ku bintu bizagira ingaruka ku mbaga nawe arimo. Profeseri Sam Rugege ukuriye inteko iburanisha yavuze ko ntaho bigaragara ko ari leta iregwa muri uru rubanza. Yavuze ko ibigomba kugaragaza aho ihagaze mu myumvire y'itegeko runaka, bityo ko ibivugwa n'uyihagarariye bitafatwa nk'inzitizi ahubwo byafatwa nk'ibitekerezo. Yavuze ko ari ubwa mbere leta ivuga ko watanze ikirego nta nyungu abifitemo. Yavuze ko itegeko ridatomora izo nyungu izo arizo zaba bwite cyangwa rusange. Yisunze ibyemezo byafashwe mu zindi manza zaciwe mu bindi bihugu ku birego birebana n'itegeko nshinga. Profeseri Rugege, perezida w'urukiko rw'ikirenga, yavuze ko Maître Mugisha afite inyungu muri uru rubanza mu gusaba ko zimwe mu ngingo z'amategeko zinyuranije n'itegeko nshinga zakurwaho, kuko ngo nawe ari mu bo bireba. Kuba watanze ikirego atarigeze ahanwa hashingiwe ku ngingo aregera, umucamanza yavuze ko ibyo bidahagije. Yavuze ko bimureba kuko igihe yakoze icyaha yazahanwa hashingiwe kuri izo ngingo. Urukiko rwavuze ko nk'umwenegihugu ushishikajwe no gutanga amakuru no kuyahabwa ndetse no kurengera umuryango, Maître Mugisha afite inyungu zo gusaba gukuraho ingingo abona ko zinyuranije n'itegeko nshinga. Rwavuze ko ubusabe bwe bugomba kureberwa ku mwuga w'ubwunganizi mu mategeko, kuko icyagamije ari uko amategeko yatera imbere. Umucamanza yavuze kandi ko biri mu nyungu z'ubutabera kuko ibisobanuro Maître Mugisha yatanga byafasha ubutabera kandi icyemezo cyafatwa kikagira ingaruka kuri benshi. Nyuma y'igihe kitari munsi y'iminota 40 n'umucamanza Profeseri Rugege agaragaza isesengura urukiko rwakoze, yashimangiye ko ikirego cya Maître Mugisha gifite ishingiro. Iki ni ikirego urukiko rw'ikirenga ruvuga ko kidasanzwe ndetse ari ubwa mbere kigiye kuburanishwa mu nkiko z'u Rwanda. Kubera uburemere bwacyo, umucamanza Profeseri Rugege yategetse ko abantu ku giti cyabo, ibigo, imiryango itegamiye kuri leta n'abandi bose bifuza gutanga ibitekerezo muri urubanza babimenyesha ubwanditsi bw'urukiko rw'ikirenga bitarenze tariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Yategetse kandi ko nyuma yo kwimenyekanisha bakora inyandiko bakazishyikiriza ubwanditsi bitarenze tariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri mbere y'uko iburanisha ritangira. Urubanza rurangiye karakanya muneza cyane ku banyamategeko bari muri urubanza. Maître Moïse Nkundabarashe umwe mu bunganizi ba Maître Richard Mugisha watanze ikirego yavuze ko iki cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga kigaragaza intambwe ikomeye mu rwego rw'ubutabera.
Bikaba rero ari ikizere gikomeye ko urukiko rushobora no kuzafata icyo cyemezo mu rukatwemerera ibyo dusaba cyangwa se rukaba rutabyemera kuko biri mu bushishozi bwarwo. Ibyo rero ntabwo kuri ubu ngubu twamenye ikizavamo, ariko icy'ingenzi gihari gikomeye nuko ikizere dufite gishingiye no ku cyemezo kimaze gufatwa ubwacyo. Bivuze ko rero twe dutekereza yuko ari ntambwe ikomeye.
Bwana Gonzaga Imuganwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda nawe wari mu cyumba cy'urukiko yashimye iki cyemezo, avuga ko bagiye gutegura dosiye kuri urubanza bakayishyikiriza urukiko nk'abantu babifitemo inyungu.
Twebwe byadushimishije kubera ko harimo muri izo ngingo harimo eshatu mu kwezi kwa 12/2017 twatwaratsabye inteko ishinga amategeko igihe yigaga kuri iri tegeko ko zavamo icyo gihe nabo byashobose. Hari byashobose ariko izi ngingo eshatu harimo ijyanye no gusebya imihango y'amadini, gushushanya abanyapolitike n'ingingo ireba gusebanya umukuru w'igihugu nk'abanyamakuru arahoze bangamye ubwisanzure bw'itangazamakuru. Rero kuba urukiko rwavuze ko twebwe bafitemo inyungu tubemerewe kuza muri urubanza, ubu tuje gutegura ibyangombwa byose bishoboka kugira ngo tubigeze ku rukiko.
Uretse abanyamakuru bakunze kuzamura zimwe mu ngingo wabona ko zibangamiye umwuga wabo zigaragara mu gitabo gishya cy'amategeko ahana mu Rwanda, nta rundi rwego rwari rwarigeze rugira icyo rubivugaho. Ahabagira ubusanzwe ijwi ry'Amerika i Kigali.
Abantu umunani mu ntara za Bujumbura na Meri ya Bujumbura nibo bahitanywe n'imvura yaraye iguye mu ijoro ry'uyu wa kane uheze gushira uwa gatanu. Amazi arenga 30 yarasidutse ayarenga 100 ategwa n'imyuzure, byatangajwe n'umukuru w'igipolisi kijejwe gukinga impanuka no gutabara. Inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Iyo mvura isegenya ihitanye umuryango umwe wo ku gacimbiri Ruyange, umutumba sororezo wa komine Kanyoshi ntara ya Bujumbura, ni mu nkengera z'igisagara cya Bujumbura. Mu gitondo cy'uno wa gatanu, intuntu n'amarira nibyo byaranga abaryango n'ababanyi b'umuhisi Ndikumana Jambye n'umuryango we wose atanumwe avuyemwo biturutse ku musozi wasidukiye ku buraro bari baryamyemo. Abijwi rya Amerika ryasanze ku rugo rw'abahisi bari bumiwe batagira bacira nayo bamira abari umutima amenyo bavuga ko badatahura izabaye.
Ahubwo twumiwe n'agatangaza tumaze kubona bino bintu byabaye twatangaye twese, kuko byabaye mu ijoro nta muntu n'umwe arahabona. Kumbure turiko turibaza ati iyo biba ku murango hariho n'umwe yari gusigara. Tubonye nk'umuryango wusuheza abana n'umusinga nahe n'umufaso nibahereye mu nzu rumiwe.
Ibi bintu byaraye bibaye ngaha tubyakira nabi, murabona birateye agahinda. Urabona ko abantu batishyuye kandi ari benshi, umuryango usigaye wifumbase ariko birateye agahinda gusa.
Umutumba Ruyange aharaye haguye ibara urahanamye kandi imvura ibandanije igwa ku murindi riko izindi nkumbi zishobora kuhagwa. Ababanyi babaraye bahasize ubuzima bafite icyo basaba.
Icyo dufasa kimwe gikenewe nuko kenshi tworonka ahantu tuba hameze neza. Urabona aha hantu no kuri harateye agahinda n'ubundi n'abandi baracyapfa kuko hari manga ndende.
Umufaso ndabona hano hantu haratemba harahanamye, inzu yaguye ku musozi, hari n'izindi ziri ruhande. Bega icyo kugwa n'igiki kugira ngo isanganye nk'irindi subire kuba.
Nibaza yuko abaze twintwaro kugira icyo bakoze ku bantu basigaye hano hantu kugira ntasubire
Umuhanuzi wa musitandari wa komine Kanyosha ajejwe imibano n'intwaro nabo nyene asanga aho kugacimbira Ruyange abahaba babangamiwe muri kino gihe cy'imvura afatiye ku kuntu hahanamye. Ladislas Baziruwiha yabwiye Ijwi ry'Amerika ikigiye gukorwa vuba.
Ikigiye gukorwa nuko abegereye hajya ahantu tubagisha inama tukabatoza umugambi yuko muri iki gihe imvura ari nyinshi bokinjura hanyuma bakaraba handi baba barabaye kugira ngo barindire iki kumbure bige ukundi bo kwitunganya.
Aravye ukuntu hameze mu bisanzwe saho kubaka amazu nta mugambi wa kazoza hoho utegekanywa kugira ngo ibara nk'ibyo no kumwakoza ntisure.
Umugambi wa kazoza ni ngombwa ariko murazi imigambi nk'iyi hajya n'ahantu hanini cyane n'ahantu hegereye igisagara abantu barahurumbira kuko bumva ko begereye igisagara cyane. Irashoboka rero ko uwo mugambi leta yo nyene ifata ingingo abo bantu bakimugwa hanyuma bakategura.
Imvura yaguye mu ijoro ry'ukuri uyu wa kane ryononye gusa mu ntara ya Bujumbura. Colonel Antoine Ntemako arunga igipolisi kijeje gutabara avuga ko abantu babiri baraye bahasize ubuzima batwaye n'imyuzure mu gisagara cya Bujumbura, umwe muri zone ya Buyenzi uwundi muri zone ya Kinama n'amazu atari make yasambutse.
Mu gisagara cya Bujumbura naho nyene ntibyoroshye cyane cyane muri komine Ntahangwa, ni muri zone Buterere amazu 30 yabomotse, ayandi 102 aruzura. Mu Kinama amazu 6 arasambuka kweri mvura nyinshi nyende umuntu umwe nabonye hasi ubuzima kweri iyo mvura. Mu Buyenzi muri komine Mukaza umuntu umwe yitabye Imana ahitanwe n'iyo mvura, n'abantu babiri barakomeretse. Murumva ko ari ibintu biteye ubwoba, kandi ibyo n'ibiharuro bya mbere turacabana turondera turaba ibiharuro kugira ngo tuzobikorere ko abantu bazoshobore gufasha.
Ikigo Ijibu gikurikiranira hafi ihindagurika ry'ibihe n'ibirere mu Burundi catangaje ko muri kino gihe imvura izogwa ari nyinshi mu burere bwo mu burengero, mu buraruko bishira uburengero no mu gihugu hagati. Umuyobozi w'icyo kigo Renerida Ndayishimiye yabitangaje ku igenekerezo rya 13 ukwezi kw'icyenda umwaka uheze. Hari mwihanahana ry'ibyiyumviro ku bijanye n'ingene ikirere kizoba cifashe muri uno mwaka wa 2019. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru. Ubu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara. Ikaze mwese.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika, ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tongere ndabahe ikaze mu gihe umwaka w'ishuri wa 2019 watanguye kuri no wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Mu mpunzi z'abarundi ziba mu bisagara ho abana benshi gushika nino saha ntibabona ingene bazotangura ishuri kubera ubukene bw'ibikoresho, imyambaro y'ishuri hamwe n'amahera yo kuriha amashuri. Minerval akarurero nako mu karere ka Huye hahoze hitwa Ibutare, ahari abana barenga ijana bacicaye mu rugo. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yanyarukiye kubaraba bamubwira akababakiye.
Komite y'impunzi z'abarundi bahungiye mu karere ka Huye intara y'Amajepfo y'u Rwanda yabwiye Ijwi rya Amerika ko abana barenga ijana batararonka ingene bazotangura umwaka w'ishuri w'ibihumbi 2019. Muri abo harimo abana bihunganye batari kumwe n'ababyeyi, abafise umubyeyi umwe bantawe nikora canke abafise ababyeyi bagendana ubumuga. Ni mu gihe abandi batanguye umwaka w'ishuri kuri uyu wa mbere. Igituma abo barundi batakambira uwubishoboye wese kugira ngo abafashe n'ubukene bw'ibikoresho hamwe n'amafaranga y'ishuri, bemeza ko ari umurengera kuri bo basanzwe ari impunzi. Vincent Sabira atwara impunzi z'abarundi ihuye.
Iki ni ikibazo kiboneka cyane ngaha, aho usanga ababyeyi babura minerivare bakabura udukoresho tw'ishuri, twagira dutini twagira ubuvugizi tumenya we tugira ubwo buvugizi, noneho tukaza twitura ari we wese ahari hose ashobora kugira icyo afashije. Twari twashoboye kwandika abana bashikicana na 183 ariko nta nkiye kubashobora ko bariyongereye. Hari habo usanga ta mikoro, hari habantu usanga bari impfuvyi, ababa impfuvyi kubera amagume turimwo. Turashobora kubona abana bamwe mu kirundi tufategira chefu cha ruguru, no kuvuga ngo niyo babaye ngaho ugasanga batsindaro ku misanira vy'imiryango y'abanyarwanda, cyangwa ugasanga hari nk'umuntu areze umwana kubera ko azi yuko se wiwe canke nyina we bari bazinanye Burundi, ariko ugasanga nk'umuvyeyi ntakiriho. Abo bana muri abo hariho abana babiri b'abakobwa babaye impfuvyi kubera amagume turimo, koko papa wabo yatanywe n'urugwimo turimo. Rero abo bana byarashitse n'abari batsindaro barabasohora. Ikibazo gikomeye cyane gusa uko mitegereje kwiruka ijya nino kugira abana baje mu ishuri. Rero kumwakoze twarose ubufasha. Rero uyu munsi nk'abo babiri ndiko ndababwira n'abana uyu munsi ndavuga babaye aba community atagikozwe nta shure bujamo. N'ubu rero tuguma dutera kamijya nino.
Ababyeyi babo bana batubwanwa bwafutse umunwa kuko atako turi bugire. Ubu afise abana biga amashuri y'intango, yemeza ko aze n'abandi bana benshi bataziga gutangura ishuri bataronse umugira neza abaseruka ko.
Urabona amashuri yaratanguye, hariho abana bataraja ku ishuri gushika ubu uyu bariho nyene cyane bagiye guheba amashuri kugira uzoronka amafaranga ugura ibikoresho by'umwana. Bisaba amafaranga menshi, hari umuntu atabatakintu na kimwe akora bawicaye mu rugo, canke nubwo ubukura kanuka ucuruza nk'inyanya cyangwa amakara makara niyo vangwa amafaranga ngo uniforme minervare ibikoresho by'umwana byose no kuvuga ngo hari abana benshi nyene batazoja ku mashure bazobireka bakaguma mu rugo batabonye ubufasha hari abagishakisha amashure hari usanga baroliance hano kure meme nitike ntayibone abana benshi vraiment ba nyene baricaye ubu hari habicaye muhira bategereje ingene bizogenda
ku bavyeyi bafite abana barangije amashuri y'intango bagiye mu ndaro gutangura amashuri yisumbuye bo bimyidogo iriyongera kuko nibikoresho biba byinshi ubu numwe muri bo abihuye
kugira umwana aje muri interne utangura nkuko ni nk'utangura kubusa ugura byose ibikoresho byo muri interne byinshi cyane kugira umwana atangure kuja muri interne biragoye cyane kugira umuntu aronke ibikoresho by'ishuri yongera ronke nibiharage by'umwana biragoye kose twogira imana mukadufasha mukaturondeza nk'umuntu yodufasha nimiburiburi umuvyeyi agapfuma yirukanga arondera two duharage tw'umwana mugabo twarose umuntu ashobora kudufasha akaturihira minervale y'umwana akatwishira namakaye no uniforme y'umwana batubwiye ko umwana bamuri yasekure hanyuma igihe bamuri yasekure ikibazo dufise ni kimwe turi banaho nikora turi impunzi uburyo bwo gushikaye cyo ni cya kabiri icya gatatu umwana utegaza kumuherekeza umushikanye yongera kugaruka ayo matike ntidushobora kuyaronka
komite y'impunzi iterekamo ababishoboye bose gufasha abo bana kuko ari bo Burundi bw'ejo naho bari mu buhungiro
aha rero duterekamo umugira neza wese yumva ko hari cyo ufasha abana kuko nko twamye tuvuka kuva na kera narindi burya ni bo Burundi bw'ejo iyo abana bacu bwenge igihugu cyubakwa n'inca bwenge kirundi barabivuga ati isorosore gwirija uwozani jana undakazana amajana abiri ahikaye imwe bubonetse kandi ikaye imwe ikora umwaka wose hanyuma gifasha umwana bamugurira ikaramu imwe yakaye ikoze umwaka wose umwana ashobora kumenya kunguruza ishure
ubwo bukene bw'ibikoresho by'ishure muri mu bana bihuye nibwo buri n'ahandi haba ikigali canke inyamata nk'uko uburongozi bw'impunzi ku rwego rw'igihugu rubivuga muri ico gisata c'indero impunzi ziba mu bisagara nta mfashanyo bahabwa n'ishamwe impunzamakungu gita impunzi HCR kuko rifasha gusa abahungiye mu makambi y'impunzi ribona ko abashoboye kuba mu bisagara baba bifise canke bafise ubuzi bakora Pierre Claver n'inkuru ihuye ku bwijo rya Amerika
Pierre Claver n'inkuru arakenuye kakanya tuha ikaze tugahana umwanya indongozi z'amashengero n'amadini kugira ngo bagaruke ku bibazo bitandukanye uno musa akabazo bagiye kuyaga kosa kandi nikoreshwa ry'imbuga ngurukana mumenyi mu kuvuga ijambo ry'Imana abasirukira Kiliziya Katolika mu Burundi babona ko n'amajambo y'ibinyoma ashobora kwikikamwo mu gihe abandi bavuga ko baba baravyigiye neza kugira ngo barungi ku butumwa butandukanye bw'Imana biciye ku mbuga ngurukana bumenyi reka duhikaze mugenzi wacu Diane Ndonsi Bujumbura atangura twakirira abo bari kumwe hama baduge ku ijambo
turi kumwe na Patri Dieudonné Nibizi arongoye ikigo cyo kumenyesha makuru muri diocese nkuru ya Bujumbura turabaramukije
bwakeye namwiriwe
turi kumwe kandi na Holland Rugero umuyobozi w'ikinyamakuru Jimbere namwebwe turabaramukije
mwaramutse Diane mwaramutse nabo turi kumwe ngaha
twakire n'umuvugwa butumwa Jimmy Irambona wo mu isengero Oasis Christian Center namwebwe turabaramukije
yego ndabaramukije
yego ndaramukije namwebwe mwese mutumviriza ku ijwi rya Amerika ndabaha nikaze muri kino kiganiro kujanye nikoreshwa kimbuga ngurukana bumenyi Patri Dieudonné Nibizi tubwira ikibanza muha ubuhinga bwa none bwikoreshwa kimbuga ngurukana bumenyi muri Ekeleziya Katolika
murakoze ku kibazo komurengera ngo bihava bingora kuvuga sinzi kuvuga ndabivuge ngahya I Burundi I Bujumbura canke muri Ekleziya Gatolika muri rusangi mugabo mbanze mpere kure mvuge nti muri Ekleziya Gatolika muri rusangi ibi bintu ubu buhinga ubu buryo bushasha bwo gutumatumana kwa makuru Ekleziya Gatolika ibwakira nk'ingabirano Imana yahaye abantu n'ubuhinga Imana yinyine iduha gushikako none ntitwareka kugukoresha kugira ngo tumenyeshe inkuru nziza kugira ngo abantu babeho neza babane neza muri rusangi rero Ekleziya nahimiriza mbere iradusaba yuko twobukoresha kugira ngo tumenyeshe inkuru nziza abantu hajya Yesu yavuga ngo gende mu kwirisi yose migisha abantu mubigishe no kuvuga dukoresha uburyo bwose dufise dushobora gushikako ngo twigishe Ekleziya mbere ikasabwa no gutunga mbere nabifitiye uburenganzira ubuhinga ikinga ibikoresho vyayo bija muri iyo nzira nyene kugira ngo imenyeshe inkuru nziza nuko rero no vuga ati muri Kiliziya Gatolika muri rusangi turabikoresha hariho byinshi hariho ama site web hariho ayo ma réseaux sociaux biriho byinshi kandi bikoreje kugaca kumenyesha inkuru nziza
ego birashika mukigisha mucicije kuri zo mbuga
ubwa mbere kwigisha mukumbure ni kimwe mu byo umuntu ashobora gukora sino vuga nti kwigisha ubwa mbere ahubwo no vuga nti ni ikibanza mu bibanza bishoboka umuntu ashobora gucishamwo ico yo bagomba kubwira abantu ari inkuru ari nyigisho ari ukubafasha kwiringaniza ico cose ushoboye kuvugana n'umuntu cocamwo ari rero urongoye Kiliziya n'abakirisu bariko baravugana iyo nkuru yose yocamwo rero urumva yuko bikunda kwicamwo n'inyigisho zirimwo ari ivyo umuntu abamenyesha biracamwo inkuru canka makuru ari kubatumirira bikogwa navyo nyene biracamwo ico cose tuba dushaka kubwira abakirisu turagicisha muri ubwo buryo
yego hola rugero mwebwe muri mu bakoresha ubuhinga bwa none cyane mu gutangaza makuru nigiki imbuga ngurukano mitaje kungura cyane hano mu Burundi
sinibaza yuko bariho ibijanye n'imbuga ngurukano bumenyi vyoba vyerekeye u Burundi gusa biterekeye ibindi bihugu nibaza kwiba mu Burundi zo biba nahandi hose kubijanye cyane cyane ivyo vyerekeye imbuga ngurukano bumenyi nibaza yuko ikintu ca mbere bizana nuko birahindura ingene inkuru zitangwa ningene inkuru zigendagenda la circulation de l'information mu gifaransa no kuvuga yuko ahahora ari abamenyesha makuru canke abantu bafise ubushobozi detenteur de pouvoir c'est-à-dire ubushobozi bujanye nuko aho umuntu icakora canke ubushobozi bujanye nico ari nibiki byose ari bo bahora batanga inkuru uwo muntu wese arashobora gutanga inkuru uvuga n'umwana ashaka kuja ku telefone hanyuma kandika akugurura konti yiwe akita ko afite imyaka 60 kandi afite imyaka 12 hama akavuga ibintu abantu kamufata gutyo urumva birugurura cyane imico bise democratisation de l'information mugabo rero mu bifanse democratisation de l'information burya demokrasi de l'information nayo ni nka demokrasi nko bamayivuga irafise ivyiza irafise n'ingwane yizanana no kuvuga yuko iyo uguriye abantu bose bagatanga inkuru n'inkuru z'ububeshi ni nyinshi n'inkuru zicivutu ni nyinshi n'inkuru zihuvye ni nyinshi n'inkuru zituma abantu batakora nk'ivyo ishengero canke Eglise Catholique yoba isaba ziba nyinshi urumva rero ngira nico kintu cambira umuntu yoshimikira ko nayo ubundi ho ivyiza cane ko abantu bamenye inkuru akamenya utwo abantu bayumvira nibiki byose hanyuma ikindi kintu ca kabiri naco gikomeye ndibaza yuko imbuga ngurukano bumenyi ziratuma abantu bahura iki kintu ciza cane abantu barahura abantu bashobora kumenya
bashobora kuronka ingene bavugana
byoroshe mugahura mu muryango mugahura ku kazi mugahura kuvyo mukunda canke kuvyo mwanka nibindi nibaza ko ivyo bintu bibiri cyane umuntu yoshimikira ko
ego Jimmy Irambona muri umwe mu bakoresha cyane izi mbuga ngurukana bumenyi mu kiganiro cyanyu 7 minutes dans la parole comme mwatise mu rurimi rw'igifaransa ni giki mubona bimaze kubungura cyane muri cyo gikorwa cyane cyo kuvuga ubutumwa cyane ni giki mubona byo byarabasubije ku nyuma nimba byo byarashitse
murakoze cyane ku mijambo kimwe mu bintu maze kubona vyiza nuko nkuko bamaze kubivuga bavuze imbere yanje nuko izi mbuga ngurukana bumenyi zaje ari kintu gifasha cyane nk'ubu kenshi nk'iyo garageje kuraba dufate nko muri imyaka 3 canke ni heze hari gihe wasanga amakuru atangirwa gusanga ku maradio cyane kwimenyesha makuru ugaca usanga rero kandi ni vyari ibintu vyoroshe kuko wasanga bisaba uburyo bwinshi wasanga atari abantu bose bashobora gushika aho hantu nko muri ayo maradio ubu rero kimwe mu vyo vyahinduye maze kubona vyatumye abantu nkuko hona bivuze umuntu wese ashobora gutanga inkuru ni nka revolution kanaka yabaye yaje usanga aho biroroshe cyane biroroshe kuno munsi umuntu ashobora gutanga inkuru bivanye n'ahantu kanaka ashobora kuba ari bigace bituma rero benshi bashobora kumenya makuru mu mwanya muto aronda cavuga cyane cyane turacari kuri aspect positif no vuga ni ivyiza vyavyo kuko nibaza kumbere turashaka gushika no kuri icyo ariko mu vyiza biratuma umuntu ashobora gutanga inkuru vyoroshye kubera ukuntu habaye gutera imbere hari internet ibi WhatsApp Facebook bitandukanye birafasha cyane je nko mu gutanga ubutumwa bwiza nabonye bimfasha binyorohera ugasanga biratuma umuntu ashobora kuzaratanga inyigisho akigisha abantu agatanga ubutumwa bwiza bitamugoye bitamuvunye kandi ukabona ingaruka ni kuvuga ngo hari ama feedback hariho abantu barakwandikira abantu barakubwira ati iri jambo kana kagyigishijwe ryaramfashije ryarahinduye ubuzima bwanje nari ndi muri ibi bintu ndashaka kubivamwo ni kuvuga ngo muri make hariho ivyiza tukiri kuri ico nidushobora kutabukoresha ubu buhinga kuko ahanini twebwe intumbero nuko dutanga ubutumwa bwiza nuko bushikira benshi bashoboka ni kuvuga ngo izingabire rero zitandukanye Imana yagiye ikoresha abantu ugasanga bazanye imihoro itandukanye nimba ari WhatsApp nimba ari Facebook nimba ari itandukanye ni kuvuga ngo kuri twebwe turayikoresha kugira ngo benshi bashobore kumva ubutumwa bwiza biciye muri izo mbuga ngurukana bumenye
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuvisa inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara
Jimmy biga mu amukorana na aya mazu asanzwe afise ubwo buhinga cyane mu gukoresha izo mbuga
amashira hamwe donc amashira hamwe turakorana cyane kuko urumva usanga gukoresha internet yabo usanga dukorana hanini
ndavuga cyane cyane nkukuye nk'aya mashira hamwe y'abahororogero cyane amashira hamwe yigenga yo kumenyesha makuru
yo usanga nivyo turakorana mugabo sinovuga ko ari cyane ko nk'ubu ndagwa karorero uvuze uti ndashaka kuje kuvuga ubutumwa bwiza mu radio kanaka cyangwa mu televiziyo kanaka cyangwa ndashaka message nkanga iziracya mu kinyamakuru kanaka ndibaze yuko mu buryo mwo cyangwa ubundi bararihisha bo barashaka kubwira ati none twebwe natwe kese konganye turonke iki muri ivyo bintu kuko nabo urumva bategereza gukora rimwe na rimwe rero hari giye usanga nubwo bushoboze ko murata gufise mugabo ugasanga umutima wari inyuma wo bashaka gufasha abantu mugabo ugasanga ubwo bushobozi cyane nabwo ufise
niyo rero buryo burimo abahinga
cyo ico cy'ubuhinga cyo nivyo turagikorera ko kugusanga urabona no munsi ari iterambere hari abantu benshi usanga bazi gutreta ma voix ku kwenregistrer une émission muri ubwo buryo abo rero kenshi turakorana hige usanga ufise umuntu ugasanga ariko arabigufashamwo kumbere nayo kwa kamahera kwera iryo terambere abo rero turakorana muri ubwo buryo
yego pati ntangaruka zihari cyane mujye no gutangaza ijambo ry'Imana biciye kuri izo mbuga ngurukana bumenye
ingaruka mbi mushaze kuvuga ingaruka mbi
yego kuko nziza zavuzwe
yego murakoze nta kintu kitagira uruhande rutari rwiza ururondeye urarutora mugabo kandi nkuko babivuze ico kintu bita democratisation de l'information ko bose bashobora kuvuga bakabwira umwe canke benshi carimwe mbere bari bavita massive communication mu cyongereza kuva abantu bose bashobora kuvuga bose bagashaka kugira bose harimo ikintu kimeze nka kajaga ari tubishize mu byukwemera mu byindingano z'amashengero nk'uyu umwe ne wacu umva ko avuga ko we ahaguruka akigisha iwacu muri kiliziya gatolika nkaha arinda ubutumwa kurungi kwa guhabwa uburenganzira bwo kwigisha abantu yumvira abantu ijana bahagurutse bose bakigishiriza rimwe tuzofata iki tureke iki wiyumvira hari ivyo bita le vagabond spirituel du net hari abantu bankuvuga bayerera batembera kuri internet barondera aho bazoshimikira aho bukubakira ubuzima bw'umutima wabo kubera batazi n'uwo muntu baguye ko baratembera ugasanga avuze ngo ibintu kumbure nivyo byombumba ugasanga rero abantu harimo ikintu kukujuragirika kurashoboka mu byukwemera kuko umuntu ntamenya uwamwigisha ninde natwebwe iwacu muri kiliziya gatolika turabuza umuntu kwagenda kuri internet ngo ndaronse inyigisho ngo copier ngo yemprime ngo azengwa ninde yavyanditse yabikuye hehe raba ko bihuye n'inyigisho dusanzwe dufise ko cyane cyane byanditswe nande
cyuge tukaranye yuko azana agwaze kuvyigisha canke yuko abikoresha
bishobora kuba tarizo ubwavyo kuko kwigisha bisanzwe bifata bisigwa kuwigisha azi ibyo yigisha abwira ubutabizi none uwo muntu ari karigisha ninde iwacu naho bikeneye kwaronka uruhusha gwo kwigisha si wari wewe se yigisha manda niko bavyita uburenganzira bwo kugisha abantu aho rero murabona bimwe bita web 2.0 canke eglise 2.0 ikiriza aho bose bashobora guterera bose bashobora kuvuga niko ubuhinga bo bidutuma birabiturekurira mugabo si bose boshobora kwigisha sinyigisha yari yo yose yemewe kuko ntituba tuzi wanditse kuri WhatsApp ronka magrupe 10 iyo nyigisha irasanzara nabona na refe bita yo mu patique des médias des réseaux sociaux birasanzara ubwo nyene birakwira hose ni virus mugabo nivyo turazi iyo bivuye tubona bihuye nibindi dusanzwe kwigisha birahuye n'ijambo ry'Imana byinjira mu zindi nyigisho mbe uwo muntu yabitanze ari karigisha abantu ninde murumva yuko ngaho turagerageza kurondera ari byo benshi kubera ku muri ingorane nibiki tora tora nuko gutora tora kubisanzwe si byiza nico gituma hoba indinganizo no mugukoresha ubuhinga nyene
eka natwe bwe Diane Ndonse tugukengurukire twongere dukengurukire namwe bwe ncuti bakunze mwatanguranye natwe ikiganiro n'abadusamiye hagati namwe bwe mwakenuye yakoze Facile Gebehu yacegeranije hamwe na Ingenieur Hadius yagishkanye ahiwanyu na Diane Nahazwe tuzongere ejo nkaho twatanguriye. Abandanye kudutega matwi mu masegonda make saa 10:12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu iyi saha.